mugi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rije kubashikiriza ibiganiro byo kuri no saha mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio indwi muri kumwe na aho yanitanga ishaka
na Fideni Yongabo
mu Burundi mutwumvira kuri mirongo migufi ya shortwave mirongo metero 19 na metero 22 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu kuri Facebook muradukurikiranira kuri adresi ya VOA radio yacu. Mwiriwe mwese rero kaze mu biganiro byacu.
Ingabo z'igihugu zirinze imipaka yose y'igihugu cyacu kandi ziryamiye amajanja ku buryo nta kindi gishobora kuba cyaduca muri humye ngo cyongere gihungabanye umutekano w'abaturage bacu.
Uyo ni François Habitegeko ayobora akarere ka Nyaruguru avuga ko kwifatanya n'abanyagihugu n'igisirikare atawuzongera kubaca muri humye ngo apfe kuhungabanya umutekano wabo ni nyuma y'ibitero byagizwe muri ako karere n'abantu bitwaje ibigwanisho.
Incamake y'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yatumye ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN byiyemeza kubyerekeye kongereza amafaranga biterera muri iryo shyirahamwe ku bijyanye no kwivuna umwanzi.
Igihugu cya Cameroon kirabeshuza ubwicanyi bwagirizwa igisirikare cyacu.
Abarovyi 92 b'Abanyekongo bahagaritswe n'igisirikare kirwanira mu mazi cy'igihugu cya Uganda mu kiyaga Edward mu buseruko bw'igihugu.
Leta ya Syria yigaruriye igisagara cya Dara cyari cyarafashwe n'abitwaje ibigwanisho kuva mu mwaka w'2011. Ayo makuru yo mu karere k'ibiyaga binini n'ayavugwa hirya no hino ku isi n'ayandi menshi twabateguriye mugume ku maradiyo yanyu.
Idonido ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yatumye ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'iyo hari Atlantique OTAN byiyemeza ko byerekeye kongereza amafaranga biterera muri iryo shyirahamwe ku bijyanye no kwivuna umwansi. Ni nyuma y'uko Perezida Trump yidoze mu kuvuga ko gufasha ishyirahamwe OTAN ari umuzigo munini kuri Amerika. Perezida Trump yabwiye abamenyeshamakuru ko ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN byiyemeje kurushiriza ku byerekeye intererano yavyo y'amafaranga. Amenyesha ko ivyo bizotuma ishyirahamwe OTAN rigira inguvu kurushiriza. Imenyesheje ko bimwe muri ivyo bihugu biterera ibice bibiri kw'ijana vy'ubutunzi bwavyo mu gihe ibindi vyemeye gushika kuri urwo rugero. Perezida Trump yatangaje ko yemera ishyirahamwe OTAN yamara yavuze ko Amerika itafashwe neza muri iryo shyirahamwe mu kuba ariyo iterera amafaranga menshi cyane kurusha ibindi bihugu muri iryo shyirahamwe mu kiringo kigera ku myaka 70 rimaze rishinzwe. Trump yavuze ko Amerika iterera hagati y'ibice 70 n'ibice 90 % vy'amafaranga agenewe gushigikira ishyirahamwe OTAN. Avuga ko ivyo birenganya abatanga amatagisi muri Amerika.
Kuri uno munsi wa kane igisirikare cya Syria cadugije idarapo mu gisagara cya Dara mu bumanuko bw'igihugu. Ikinyamakuru cya Leta cibukije ko muri ico gisagara ariho hatangurira intambara igihugu kimazemwo imyaka indwi. Televiziyo y'igihugu yatangaje ko abasirikare badugije idarapo hafi y'ibiro vya posita yako karere. Iyo posita ni inyubakwa ya mbere ya Leta yafashwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho intambara igitangura. Aho ni nyuma yaho hatanguye ibitero vya mbere vyo kugwanya Leta vyatanguye mu mwaka w'2011. Ku munsi wa kabiri niho ikinyamakuru cya Leta cyatangaza ko abarobeli mu gisagara cya Dara bemera gushira hasi ibigwanisho byabo bikomakomeye. Uno munsi niho Leta yatangaza icese ko bemeye kurekura burundu icyo gisagara.
Naho tuze mu karere ka Afurika, aho perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni yategetse ko abashinga amateka bo mu gihugu ciwe baronswa ababakingira ubuzima bwabo bitwaje ibigwanisho. Ivyo ni nyuma y'igandagurwa mu kwezi guheze umushinga mateka w'umugambwe uri ku butegetsi. Perezida Museveni yategetse ko abasirikare bafise ubuhinga bukomeye bwo kurasa n'imodoka zikinga insoro bihabwa abashinga mateka bashobora kugira migwa n'ibitero. Iyo ngingo ikurikiye igandagurwa mu kwezi kwa gatandatu ryo mushinga mateka mu mugambwe uri ku butegetsi National Resistance Movement mu mfunyapfunyo NRM Ibrahim Abiriga yarashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho hamwe n'igandagurwa itaratorerwa inyishu mu myaka irangiye by'icegera c'umushikiriza amanza mukuru John Kagezi hamwe n'umuvugizi w'igipolisi Andrew Kawesi. Izo ngingo nshasha zerekeye umutekano agaciro kazo gatatangajwe icese zafashwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Yamara zagiye habona uno munsi kwa kane zanebaguwe bikomeye buno nyene. Julius Mukunda umuyobozi mukuru w'urunani rw'amashyirahamwe ategamiye leta kurikirana ikoreshwa ry'amafaranga ya leta avuga ko iyo ngingo izotwara amafaranga atagira uko angana mu ntumbero yo gukingira abantu bari kurushi. Atangaza ko ivyo bishobora kuzotwara amafaranga arenga imiliyoni 10 y'amadolari y'Abanyamerika n'iyabashinga amateka 456 bahabwa ubwo buryo bwo kwikingira.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanya. Turacaye muri Afrika, leta ya Cameroon itangaza ko amasanamu ya video yerekana ko igisirikare cyayo coba carishe abakekwa kuba ari abihevyi 5 n'abana babo b'inzoya 3 bigatuma abantu biyamiriza ico gisirikare ari imwe mu migambi y'abatavuga rumwe na leta bariko baragerageza gutesha agaciro ico gisirikare. Isa Chiroma umushikiranganje ajejwe guhanahana makuru hakaba kandi n'umuvugizi wa leta avuga ko igisirikare cico gihugu camye cubahiriza amategeko. Avuga ko kibikora mu rugamba rwacu rwo kugwanya Boko Haram mu karere k'uburaruko bw'igihugu ku mupaka na Nigeria mu kugwanya imigwi yabitwaje ibigwanisho muri Centrafrique iteri imipaka yayo mu buraruko hamwe n'imigwi y'abashaka kwiyonkora mu gace k'abavuga ururimi rw'icyongereza. Ayo masanamu ya video ateye agahinda yagiye araherekana ku mbuga ngurukana bumenyi yereka abagabo bambaye imyambaro y'igisirikare cya Cameroon bariko barica abagore n'abana babo. Iruhande yabo hakaba hari abandi bagore bariko barabiraba mu gahinda kenshi. Umwe muri abo bagabo bari bambaye imyambaro y'igisirikare cya Cameroon yavuga mu Gifaransa ko badakunda kwica abantu ariko ko atakundi bari bubigenze.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Abarovye 92 b'abanyekongo bahagaritswe n'igisirikare kigwanira mu mazi cy'igihugu cya Uganda ku kiyaga Edward mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu mvuto mu gihugu cya Uganda. Ibyo byatangajwe n'umutegetsi w'igihugu cya Kongo ni mu gihe cyuka kibi cyiyongeye hagati ya Kongo na Uganda. Ubwato bwo kuroba 20 n'imoteri 25 byarafashwe n'igisirikare kigwanira mu mazi cya Uganda nk'uko bitangazwa n'umushikiranganje ajejwe uburovyi n'ubworozi Paluku Kisaka. Umukuru w'ishyirahamwe ry'abarovyi mu karere ka Kiavi Nyonge aho ivyo vyabereye Jonas Katariko avuga ko kuva mu ndwi nkeya zirangiye gufata abarovyi b'abanyekongo mu kiyaga Edward vyacitse ubucuruzi bukomeye ku gisirikare kigwanira mu mazi cya Uganda kubera abo barovyi batangishwa amafaranga menshi cyane. Avuga ko abagerageje kudadaza canke kwanga kubahiriza ibisabwa n'abasirikare ba Uganda batawe mu mvuto ku butaka bwa Uganda. Mugwi w'abahinga b'abanyekongo bari Kampala ku mugwa mukuru wa Uganda kuganira n'abategetsi b'ico gihugu mu ntumbero yo guhagarika icyuka kibi kiri hagati ya Uganda na Congo. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri ntiyoroshe. Ivyo bihugu ntivyumvikana ku vyerekeye gusangira amatungo ntanga nguva ari mu kiyaga Edward tana mu mitwe muri ico kiyaga kwari yongeye kuva mu ntango z'uyu mwaka.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Nshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www akaburungu radio yacu www.akaburungu.com.
Buna hano umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru mu bumanuko bw'u Rwanda bwana Francois Habitegeko yavuze ko abateye ibitero mu murenge wa Nyabimata mu minsi heze baciye muri humye abasirikare b'u Rwanda, ariko ko ubu mutekano wagarutse kandi ko habayeho guhasha umwansi ku buryo ubu ngo ingabo z'u Rwanda ziriko ziracungira umutekano muri ako karere. Iki inkuru ni ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Agaragaza uko akarere ka Nyaruguru mu majyepfo y'igihugu gahagaze kugeza ubu. Mu kiganiro n'itangazamakuru, abanyamakuru babajije bwana Francois Habitegeko meya wa Nyaruguru kumwuka wifashe mu rwego rw'umutekano ni mu gihe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu n'intangiriro z'ukwezi kwa karindwi mu murenge wa Nyabimatuhana imbibe n'igihugu cy'u Burundi humvikanye ibitero by'abitwaje intwaro batigeze bamenyekana. Ni ibitero byahitanye ubuzima bwa bamwe, bikomeretsa abandi, birangiza ndetse biranasahura. Asubiza iby'iki kibazo, meya w'akarere ka Nyaruguru nawe yabanje kongera kwemeza iby'ibyo bitero ndetse n'ingaruka byageze ku karere ka Nyaruguru ategeka. Avuga ko abo bagizi ba nabi batamenyekanye babaciye muri humye barenga inkiko z'u Rwanda. Bwana Habitegeko muri iki kiganiro n'abanyamakuru ntiyatomoye neza uburyo impande zombi zabyitwayemo, ariko ntiyabuze gushimangira ko ku ruhande rw'u Rwanda habayeho guhashya umwanzi. Bamusubizaho yari yateye aturuka ibintu bica amarenga ko haba harabayeho imirwano.
Baduciye muri humye ni abantu baje baturutse mu ishyamba babagizi ba nabi bagamije guhungabanya umutekano w'abaturage bacu. Uko rero ubu bihagaze nuko ku bufatanye bw'ingabo z'igihugu n'izindi nzego z'umutekano ndetse n'abaturage, abo bantu twarabahayije turabirukana baragenda basubira iyo bavuye. Bitwazaga ririya shyamba rya Nyungwe, muziko ishyamba rya Nyungwe rihana umupaka igihugu cy'u Burundi, bashobora kuba ari naho bazaga baturuka muri ariya mashyamba y'u Burundi, kubera ko naho umutekano waho bafite ibibazo byaho bishobora no guha icyuho nabo bagizi bana bibashobora kuba bakwitwaza ishyamba ndetse n'ijoro bagahungabanya umutekano wacu.
Muri iki kiganiro n'abanyamakuru meya wa Nyaruguru bwana Habitegeko yakomeje ashimangira ko kugeza ubu ingabo z'u Rwanda ziryamiye amajanja ku buryo ngo nta wakongera kuzica muri humye.
Icyo nababwira uko umutekano uhagaze nuko umeze neza, abaturage baratuje, ingabo z'igihugu zirinze imipaka yose y'igihugu cyacu kandi ziryamiye amajanja ku buryo nta kindi gishobora kuba cyaduca muri humye ngo cyongere gihungabanye umutekano w'abaturage bacu. Abaturage nabo bahagaze neza, bahagurukiye kwirindira umutekano no gutanga amakuru kugira ngo wahirahira akaba yagaruka kubahungabanya uwo nguwo babe bamugaragaza bamugaragariza ingabo z'igihugu nk'uko byagenze ku bagarutse gusahura nanone itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi.
Kugeza ubu nk'uko meya wa Nyaruguru yumvikanye abisobanurira abanyamakuru, abagabye ibitero mu Rwanda mu karere ka Nyaruguru Nyabimata ntibaramenyekana. Aravuga ko ari abantu baza basesera batazwi badashaka no kwivuga. Gusa mu bakekwa byumvikana ko hashobora kuba harimo ababarizwa mu mutwe wa FDLR ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo udacana uwaka n'ubutegetsi buruho mu Rwanda.
Abo dukeka bavuye muri iki gihugu bakoze ibyaha bitandukanye, hari aba bagiye bahunga kubazwa genocide bakoze muri iki gihugu, genocide yakorewe Abatutsi. Hari murabizi ko hari abagiye bagahunga bagatorongera muri ayo mashyamba ya za Kongo basize bakoze genocide. Abo rero bateshejwe gukomeza kwica abantu, hari abagiye bakoze ibyaha bitandukanye. Abo bose mu by'ukuri nibo dukeka ko bafite uwo mutima wo kuba bagaruka bagahungabanya umutekano kuko bateshejwe bataragera ku ntego yabo.
Mu minsi ishize mu matariki ya 19 zishyira 20 z'ukwezi gushize kwa gatandatu nibwo hatangiye kumvikana ibitero by'abitwaje intwaro batamenyekanye Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata. Ni igitero cyahitanye ubuzima bw'abantu babiri, gikomeretsa abandi batatu, gitwika imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge na moto y'umuturage ndetse n'ibindi barabisahura. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwakurikiye kwa karindwi nabwo humvikanye ikindi gitero muri uyu murenge wa Nyabimata, ubutegetsi buvuga ko cyasahuye muri ako gace. Kugeza ubu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu mirenge ihana imbibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abashinzwe umutekano bakunze kumvikana mu bukangurambaga muri rubanda buhamagarira buri umwe kuba ijisho rya mugenzi we bicungira umutekano ari nako birinda gucumbikira ufatwa nk'umwanzi. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Igihugu cy'u Rwanda kibandanya kwirukana Abarundi bazira kuba batujuje ibyangombwa abarenga 60 bahejeje kwakirwa ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu Kirundo. Abirukanwa n'ubu babandanya kuvuga ko bazira umwikeko kuko Abarundi boba ari bo bahungabanije umutekano ahitwa Inyaruguru mu ntara y'Ubumanuko mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyo kimaze gutangaza ko atabimenyetso by'uko hoba hari inkozi z'ikibi zifite imigambi yo guhungabanya umutekano ku ruhande rw'u Burundi. Ibindi kuri inkuru twumvirize Jean Bosco Ndarurinze.
Amakuru dukesha abapolisi n'abandi banyagihugu barangurira imirimo ku mupaka wa Gasenyi Nemba avuga ko Abarundi batarasiba kwirukanwa mu Rwanda kuva indwi turimo itanguye. Kuri uyu wa kane 35 bakiriwe imbere ya saa sita ku muhingamo nk'igihe cy'isaha 10 abandi 32 bahavuye bashika. Uko aba mbere bavuga ko birukanwe niko n'abubu bavuga.
Twaradutunguye igitobabaje ni uko tuba dufite imiryango dusizeyo dufite umugore n'abana ubwo ni urugero. None twongera turagiranye ibyo twahinze ubu twakoreye hariyo niho twahinze ubwo ibyo tubisizeyo.
Aha mu kwezi gushize habaye umukwabo bakajya baza badufata mu mago bamwe twari twubatse abandi batarubaka. None ubu badukusanyiriza ku murenge bakagenda bakusanya n'abandi babakura hirya no hino mu mirenge itandukanye. None ubu bakuzuza imodoka nk'eshatu enye bakabohereza. Ni muri urwo rwego rero natwe badufashemo batugeza ku mirenge.
Mu kurindira ko abirukanwa buzura imodokari hari ikibanza abahagarikwa ubwa mbere bavuga ko barindiriramwo. Uko baba muri icyo kibanza nico batishimira.
Nkatwe tumaze icyumweru cyose turyama kuri sima dufunze muri gereza icyumweru cyose. Utwe twafashwe kuwa kane mu ijoro ryo kuwa kane no munsi ndoma ari kuwa kane icyumweru kirarangiye. Turaho ntamaze gukaraba ntayo ubwo nyine twari dufashwe nawe muri mato.
Mu gitondo tuzinduka rero tugenda tugeze mu karere ka Kirehe nyine aho ngaho twari turi naba ngaba igatore tuba ngo badushyira muri sare twijyamira kuri sima nk'uko uri kubona twijyamira nyine nta kibazo rufite. Ubwo rero bakajya batubwira ati bagiye kutuzana bigapfa tukaryama babigiye gutya tubwirirwa tuburara. Ubwo rero uyu munsi kwe twageze gutya tubona bazanye imodoka baba baradupakiye baratuzanye.
Abarundi barungikwa iwabo bavuye mu Rwanda bemeza ko abari babacumbikiye bishura mu kibanza cyabo.
Nabonye umudamu umwe yarafite umugabo w'umurundi nawe umugabo baramupakiye yaraje ariko ntashabujije uwo mudamu watamushyira mu gashuro akararayo ngo nawe ni ishuri 2020 ngo byaho yarafite iki yari yashatswe n'umugabo w'umurundi
bayakibwa n'abandi.
Ubwo twabonye ari ubuyobozi nk'uko umurenge pe n'ubuyobozi bwabikoze neza tubyirebera abana bivuze tubireba bana babwiye ngo kwari ibyo mwarabacumbikiye namwe mugende babacumbikire.
Abari baducumbikiye bamerewe nabi abo baracumbikiye abayobozi baho bamerewe nabi cyane.
Ku mpapuro ziri ku amazina yabo zishyikirizwa igipolisi cy'u Burundi gicungera imbibe biboneka ko birukanwa kubera ko batagira ibyangombwa bibarekurira kuba muri icyo gihugu. Bamwe mu birukanwa niko babitahura abandi bakavuga ko bafise inkuru y'imvo nyamukuru.
Nari maze imyaka 22. Uwo mukwabu ukuntu waje bamwe bavuga ko ngo bikomotse ku Barundi ngo batera sinzi ishyamba riri hirya mu majyaruguru ngo n'Abarundi ngo bahatera n'inyungwe. Noneho rero biziramo gutyo baratubwira ngo umuntu wese udafite icyangombwa ngo agomba gutaha i Burundi
ngo inyungwe ngo n'abasirikare ngo bateye u Burundi ngo niko babikeka. None ngo niyo mpamvu ngo barimo baratwirukana ngo niyo mpamvu ngo barimo baratwirukana ngo wenda ngo harigiye ngo ari twebwe ngo tubitere nta gihamya bafise nyine ni ugukeka gutyo.
Ko ba hariho abahungabanya umutekano mu gihugu cy'u Rwanda baturutse mu ishyamba rya Nyungwe bagahunga bagana mu Burundi, igisirikare cy'u Burundi kiramaze kugira ico kibivuga ko kibikishije kuri Colonel Biyereke Floribert akivugira. Igisirikare cy'u Burundi gitangaza ko atamuhari cyanke umugwi w'abitwaje ibigwanisho. Abasirikare b'u Burundi bakizura ku mupaka barashobora kubona ku rubibe u Burundi busangiye n'u Rwanda. Mu itangazo uyo muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yasohoye mu ntango z'indwi amenyesha ko atakimenyetso cyerekana ko agataka k'u Burundi kuba kariko karakoreshwa mu bugizi bwa nabi. Iryo tangazo risozera risaba ingabo z'u Burundi ziriko zirakizura ku mupaka kurikanura kugira ngo umutekano ukomezwe ku gataka k'u Burundi. Kuva Abarundi batanguye kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda hari ukwezi, hari abamaze gutangura kwitahana kugushaka kwabo batarinze kwirukanwa nk'uko amakuru dukesha igipolisi gikorera ku mupaka wa Gasenyi kibivuga. Ayo makuru akavuga ko abarenga 2000 baba bamaze kwirukanwa kuva hagati mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo mu Kirundo mu raruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane mu Rwanda, komisiyo y'igihugu y'amatora yatanguye ibikorwa byo kwakira kandidatire z'abifuza kwinjira mu nama nshingamateka. Mugenzi wacu Asumta Kabo yaratubwira ibindi kuri inkuru.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora bazindutse bakira bazana kandidatire zabo. Mu baje ku munsi wa mbere bari biganjemo abagore bifuza kuzahagararira abandi mu nteko ishingamategeko. Iyi myanya yahawe abagore igaragara nk'iyatumye abagore bitinyuka. Urugero rutari kure ni urw'umwari Mutuyimana Lydia w'imyaka 32 avuka mu karere ka Ruhango, yarasanzwe ashinzwe imibereho myiza mu murenge, ariko aremeza ko adafite ubwoba bwo guhatanira kwinjira mu nteko ishinga amategeko.
Barambwiye bati rwose komeza imbere, bati n'ubundi tubona urikora jeze, ibintu byose wabikora neza. Kuko nakoze bambwira ngo rwose uzabe muganga wajya uvura abantu uvugo, rero ibintu byose ngiye gukora ubwo bageze igitekerezo turagushyigikiye.
Ubonye baragushyigikiye?
Yego.
Nta n'umwe mu giturage urakuza nabyo bintu bavuga ati uburi mu biki?
Wenda kubera ko igihe cyo kwiyamamaza kitari cyagera, nta bantu nabibwiye. Ariko ntekereza ko igihe nikigera, uretse nyine ababyeyi banjye navuze, ni kuko ntago nagenda ntavuze aho ngiye. Bambwiye ati turagusengera bigende neza, tuzi neza yuko nibikunda uzabishobora.
Iyi gahunda yanitabiriwe n'imitwe ya politike. Umutwe wa politike woherezaga umuntu umwe akaba ari uzana ibyangombwa by'abashyizwe ku rutonde bose bifuza kuba abadepite. Ishyaka rihani ukwishyira ukizana kwa muntu naryo rifite urutonde rw'abantu 80 bifuza kujya mu nteko ishinga amategeko. Dr Odette Nyiramirimo ni umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka, avuga ko bizeye imyanya 10 mu nteko ishinga amategeko.
Dufite icyizere gikomeye, nta gihe tutigeze tugira abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, haba mu mutwe w'abadepite, haba muri sena, ndetse no muri East African Community. Ku buryo rero dufite rwose icyizere cy'uko aya matora tuzabonamo imyanya ishimishije mu nteko ishinga amategeko. Ndatekereza ko tuzabona nk'icumi, kuko twongeye umubare w'abayoboke. Twarakoze cyane muri iyi minsi, abayoboke bariyongeye. Numva rero rwose imyanya 10 nyizeye.
Abakandida bigenga ntibabonetse mu ba mbere batanze kandidatire zabo, n'umwe wabimburiye abandi yaje gutungurana atangaza ibinyuranye n'ibyo yari amaze iminsi avuga ko nubwo bigoye kuba umukandida wigenga ariko yagiyemo yabyiyemeje. Bwana Habineza Jean Paul, umusore w'imyaka 26 y'amavuko, ukomoka mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye, ubwo yari kuri komisiyo we yavuze ko ataje gutanga ibyangombwa, ahubwo aje guhagarika urugendo yari yatangiye.
Nshingiye nanone ko politike yanjye mu gihe nari kuba umudepite wigenga idatandukanye n'iyo umutwe wa politike mbarizwamo, kandi nawo ukaba uzatanga abakandida muri aya matora. Maze kugeza kuri komisiyo y'igihugu y'amatora ibaruwa isaba gukurwa ku rutonde rw'abakandida depite, kubera ko abaturage bampaye ibyo bitekerezo ari nabo nifuzaga guhagararira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Nifurije intsinzi abakandida b'umutwe wa politike mbarizwamo.
Nta minsi ibi yarishize Bwana Habineza, umukandida wigenga ndetse wari umaze no kugera mu turere 7 ashakisha imikono y'abamushyigikiye, atangarije Radio Ijwi rya Amerika ko umukandida wigenga bitoroshye ariko nta gucika intege. Jean Paul yabajijwe n'ibi bisabwa abakandida bigenga aribyo byamunaniye akaba ahisemo kugenda, avuga ko icyemezo yafashe yakigiriwemo inama n'abaturage bamusinyiraga.
Abanyarwanda bambwiraga bakoreshaga terime yo gucanga ati waba uducanze, uri umwana wacu mu rugo, none mu rugo rwacu dufite abo dushaka kohereza, tuzagushyigikira gute kandi tugomba gushyigikira n'ubundi nabo muvukana. Hanyuma abo duhuje umutwe wa politiki nabo ntabwo bansabye gukuramo kandidatire. Abenshi barambwira abagabo bati ni uburenganzira bwawe, kandi ariko nubwo ari uburenganzira bwawe urumva ko icyo gihe ni nk'umwana mu rugo ushatse guca indi nzira urugo rutahisemo. N'uwansinyiraga akambwira ati uri umunyarwanda, uri umujene, ufite ibitekerezo byiza, uhisemo neza, ntabwo nakwima amahirwe yawe, ariko ndagusinyiye kubera ko amategeko abikwemerera, ariko umenye neza ko ntabwo nzagutora.
Iyi gahunda yo gutanga kandidatire yatangijwe kuri itariki ya 12 z'ukwezi kwa 7 izasozwa kuri 25 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi, umugwi CNTB ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo uri mu ntara ya Makamba mwisekeza ry'imanza z'amatongo zitarinke zihavugwa abajejwe intwaro bavuga ko batoroherwa no gusigara barashira mu ngiro izo manza zitoroshe ibindi twumvirize mugenzi wacu Chris Munezero
Ni saa munani z'umuhingamo abaserukiye mu gujejwe gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB bararangije akazi bari bafise kuri uyu wa kane kumutumba bukeye wa komine ya Nyanza Lake Imande zariko zirumvirizwa zisohotse abana b'imiryango ibiri ihejeje kuburana ntibihanganye
Bujya burozi bakurungitse hajya kaza gusaka ku mugaragaro ntacho buzodukoza
Mwisekeza yatunganijwe aho mu ntara ya Makamba mu gusentebe utegekanya kwakira matati ibihumbi 8 muri iyo 2023 na matati y'amatongo n'ayandi matungo avugwa muri komine Nyanza Lake yonyene Ernest Ruzobavako numusango yaguzi tongo aho kumutumba wabukeye atazi ko hari uwahunze yararisanganywa
mu gusentebe babigiyemo yo yahungutse ico twumvikanye yuko tugiye kubana mu mahoro n'imubutungane hanyuma tuje turagabura Kariko shano no musi ntawidogira ubundi tubanye neza mu gusentebe waravyemeje ni nacyo gituma waciye utugirira ze mpapuza amasezerano yahungutse n'umusango abagabo yitongo
Amatati y'amatongo ahinyanza lak niyama agarukiraho uruhande rudashimye umwumvikano w'umukibano rurituru mu gusentebe kugira ngo rukomoregwe Paul Sindayigwanya ni wari yarahunze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 avuga ko amatongo yakomorewe n'umugwi CNTB bitakunze ko ayashikirizwa kuko yagumye aburabuzwa
CNTB mu gisata cy'iyungururizo baraje kudushikiriza itongo riri ku irangi ariko abo o bari bagi hagiye ntibyabaguye neza kanasira ntibifuza ko tubana baciye barkwiruka ko mbere banadukomeretsa turi inzego z'ubutungane no uvuga ko atacyo zadufashije kuko bamwe mu bategetsi dufise muri no komine ya Nyanza Lake ntibumva umugambi wuko abantu bosubizwa ivyabo nico gituma dusaba ko nubwo isekeza ariko riraba ko ubukundi kuntu leta itegeko ryasohose ngo bagukurikirana ukuntu yubahirizwa
mu mugujejwe gutatura matati y'amatongo n'andi matungo bavuga ko ikibazo cimanza zicibwa ntizije mu ngiro bakizi Dieudonné Mbonimpa avugira uyo mu gusentebe avuga ko baheza bakitura bajeje intwaro
mu itegeko ritugenga dukorana n'abajejwe intwaro dukorana n'abajejwe umutekano igipolisi n'ubucamanza n'abajejwe ubutungane umuntu dushikirije ibintu bikananira nakabijamwo araheza akagaruka mu mugwa katubwira nyamara mwe mwanshikiriza ntivyakunze aho rero cyatwikora kubajejwe intwaro kugira abashobore gufasha mwishigwa mu ngiro y'ingingo CNTB barafasha
abo bajeje intwaro basabwa gushira mu ngiro ingingo zo mu CNTB bavuga ko batoroherwa kuko imitwe yabo batunganiriza iba yashushe nkuko vyemezwa na Augustin Basabose umukuru mutumba bukeye
kwebwe mu ntwaro ntibitworoheye kuko ubu w'igihugu CNTB uje gushira mu ngiro urasoma gusa akabatware kawetwe uje gushira mu ngiro wakora ibyo wategetswe mu mpande zibiri uyu akavyumvunda ntavyumve twere dusigara mu kangara tete dusanga nibikoga twokoze bica biba bike twiruka muri izo manza z'amatati yo gutabara abagomba kugwanira mu matongo kuko CNTB yirakora bakorera mu biro ibiba byose biba mu banyagihugu dutwara rero naho bafata ingingo kwitugumana umutima uhagaze ku murango no mu ijoro kwiteza umwe n'umwanya kamana sashobora guseseka kubera ibyo bibazo by'amatongo
itegekanijwe kwisekeza y'imanza z'amatongo n'andi matungo gyatanguye ku munsi wa mbere uheze mu ntara ya Makamba izorangira kuri uyu wa gatanu umugwi w'abakozi babiri ba CNTB ukaba wandikiwe kwiga amatati arenga 15 ku munsi umwe Nyanza Lake Chris Munezero ijwi rya Amerika
urakoze cyane Chris Munezero aho ni naho doreje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha turi ko turasozera ibiganiro vyacu rero turabashimiye mwe mwese rero mwaduteza amatwi kuri muri studio hagati Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidèle Niyongabo twadushimiye engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yegeranije ibiganiro twabashikije kuri isa tubashimiye rero kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika